mwandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Amahoro nshuti bakunzi bacu, nikaze mu makuru twafitiye muri kano gatondo kuri mikro muri kumwe na Joe Diane Ninahazwe. Amakuru twabateguriye rero muri kano gatondo turahera kuyagezwa hirya no ku isi na mugenzi wacu Aloise Bigirimana.
Urakoze Diane. Muri Afrika abarwanyi b'umuhari ADF barishe abasivile 11 n'abasirikare 3 mu buraruko bushira ubuseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ejo ku munsi w'Imana. Umuvugizi w'igisirikare Lieutenant Jules Ngongo yavuze ko abo bantu biciwe mu gitero cyabereye mu gisagara cya Ndalia kiri mu ntara ya Ituri. Yavuze kandi ko igisirikare cishe abarwanyi ba ADF 4 muri uko gutanda mu mitwe kandi ko bagikurikirana abo bagavye ico gitero. Igisagara cha Ndalia kiri hafi ku birometero 100 uvuye ku murwa mukuru w'iyo ntara ya Ituri, Bunia. Inyuma y'agahengwe kari kamaze ukwezi, umuhari ADF warongeye kugaba ibitero mu ntango z'uku kwezi kwa kabiri. Ishiramwe mpuzamakungu ONI yavuze ko umuhari wishe abantu 468 mu buseruko bwa Kongo mu gice cya kabiri cy'umwaka w'2020. Abo barimwo abakenyezi 108 hamwe n'abana 15. Muri Leta Zunze za Amerika, wahoze ari Perezida Donald Trump asa n'uwahawe itike yo gusubira ku rubuga rwa politike inyuma yaho Sena ya Amerika imwejeje. Uwo yahoze ari perezida yavuze ko ataho araja muri politiki, ariko Trump ntiyatomoye nimba azokongera kwitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu mu 2024. Yongeye avuga ko igihe cyo kugira Amerika igihugu gikomeye ubugira kandi ariho kigitangura. Yavuze ko mu mezi ari imbere azobwira Abanyamerika imigambi y'urugendo rwiwe muri kazoza. Muri Amerika kandi bitigira iby'abantu bashasha bandura umugira wa COVID-19 byaragabanutse bijya munsi y'100 ku munsi mu minsi heze, ariko abategetsi mu gisagara cy'amagara y'abantu baragabisha ko hakiri urugendo kugira icyo kiza gitururuzwe. Amerika niyo ifise abishwe n'uwo mugera benshi ku isi hamwe n'abawanduye ugereranije n'ibindi bihugu. Kaminuza Johns Hopkins ikurikiranira hafi iby'icyo kiza, ivuga ko mu kwezi kw'12 handuye abarenga 200,000 buri munsi kandi biyongereye gushika ku 250,000 ku munsi mu kwezi kwa mbere. Ariko ku munsi wa gatanu n'uwa gatandatu icyo gitigiri cyaragabanutse gishika ku 100,000 ku munsi. Abajeje umutekano muri Myanmar bararashe abanyagihugu bari mu myiyerekano ejo ku munsi w'Imana, mu gihe iyo myiyerekano yiyamiriza ubutegetsi bwa gisirikare yinjiye mu ndwi ya gatatu. Igitigiri cy'aboba barahasize ubuzima nticavuzwe kandi na leta yahisemwo kwinumira. Abasirikare bari barungitswe ahari urugomero rw'umuyagankuba hariko harabera imyiyerekano muri leta ya Kachin mu buraruko bw'ico gihugu ejo ku munsi w'Imana. Imyiyerekano ibandanya mu gihe akagwi k'abasirikare bafashe ubutegetsi kabandanya gukaza amategeko y'igihugu inyuma yo gutembagaza ubutegetsi bwa Aung San Suu Kyi. Abarwanyi bo muri Siriya bashyigikiwe na Leta Zunze za Amerika SDF barahaye leta ya Iraq abarwanyi hafi 100 bahoze mu muhari w'iterabwoba wa leta ya Kiyisilamu. Umutegetsi uwo muhari atashimye ku izina ryiwe rigaragara yavuze ko abarwanyi batanzwe mu ndwi iheze ku rubibe Siriya ihana na Iraq. Yavuze kandi ko abo barwanyi batanzwe ari abanya Iraq bari bafungiwe mu makambi yo mu buraruko bushira ubuseruko bwa Siriya. Umuhari SDF w'abakurde uvuga ko ufise abarwanyi ba ISIS barenga 10,000 barimwo abanyamahanga hafi 2,000 benshi bafashwe mu rugamba rwo mu 2019 rwari rurongowe na Leta Zunze za Amerika kuri uyo muhari mu buseruko bwa Siriya.
Aloise Bigirimana urakoze kuri aya makuru yose waduteguriye ukabuhejeje kudushikiriza haya n'ayandi nibutse abakunzi b'ijwi rya Amerika ko ashobora kuyasanga kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com mukanya n'ingingo nkuru nkuru z'amakuru agezeho mu karere k'ibiyaga bigari. Incamake y'amakuru agezeho mu karere k'ibiyaga bigari tubafitiye ubu naho mu gihugu c'u Burundi inama y'umutekano mu ntara ya Gitega yafashe ingingo yo gufuta bimwe mu bituro vy'amapikipiki vyo ku murwa mukuru w'iyo ntara. Amakinga yunguruza abantu n'ibintu nayo ntiyemerewe kandi kurenga mu gisagara hagati.
Kumakinga inama yasanze yuko amakinga atoshika mu gisagara hagati. Agoshika nibibanda bitanu bikurikiranye n'abapiri.
Uyu ni Gerard Nibigira umuhanuzi mukuru wa Buramatari w'intara ya Gitega umurwa mukuru wa politike w'u Burundi. Abegwa n'izo ngingo zitandukanye ku ruhande rwabo basaba ko zovanwaho basigura ko zitaborohereza kandi zizobahombesha cyane. Muraza kumva handi hato hakugiye mu Burundi mu Rwanda leta y'ico gihugu itangaza ko yatanguye gahunda yo gucandaga ikiza ca COVID ya 19 navyo twebateguriye tunabafitiye n'amakuru agezweho mu gisata c'imikino na sport. Mugume hagufi ya maradio yanyu kugira ngo ibi byose ntibize kubacika. Nongere ndabahikaze bakunze ibijwi rya Amerika. Makuru yo mu karere k'ibiyaga bigari turahera mu gihugu cy'u Rwanda aho leta itangaza ko yatanguye gahunda yo gucandaga ikiza cha COVID ya 19. Mu butumwa bugufi ubushikiranganje bujejwe vy'amagara y'abantu bwarayibucishije ku rugaga rwabo rwa Twitter bwatangaje ko ugucandaga kwatanguriye mu mirwi y'abashobora kwandura vyoroshe barimo abakorera mu gisata c'ubuvuzi n'abakurikiranira hagufi abarwayi bikiza cha corona ku munsi ku munsi. Muri ubwo butumwa butatomoye igitigiri c'abacandazwe mu mwanya wa mbere ubwo bushikiranganje bwavuze ko ari gikogwa cakozwe hifashishijwe incancho zemewe n'ishami rya ONU gita ku magara y'abantu OMS zabonetse ari nkenya cane. Iki gikogwa ca mbere kizokurikirwa n'umugambi wagutse wo gucandaga igitigiri kinini hakoreshejwe inkingo zizoboneka muri uku kwezi biciye mu mugambi wo gukwiragiza incancho ku isi witwa COVAX hamwe n'incancho zizotangwa n'ikigo c'umuryango w'umwe bwa Afrika kijeje gukwiragiza imiti. Nta makuru arenze kuri ano ubushikiranganje bw'amagara y'abantu mu gihugu c'u Rwanda buratangaza amaze kwandura umugera wa corona muri ico gihugu barenga 17,200. Muri abo abarenga 14,400 n'amajana ane baramaze gukira 14 nabo n'indembe nk'uko ibiharuro biva mu babijejwe bivyerekana. Hagati aho tukivuga ku vya kino kiza ca COVID ya 19 mu gihugu c'u Rwanda guhera mu kwezi kuza kwa gatatu ibiribwa bihabwa impunzi zahungiye muri ico gihugu bizogabanuka ku rugero rwa 60%. Amashirahamwe yitaye impunzi avuga ko iki kiza cahungabanije amikoro yayo. Ibindi kuri ino nkuru na mugenzi wacu Eric bagira ubusa ari Kigali mu Rwanda.
Baganira n'ijwi rya Amerika bashinze kwita ku mpunzi mu Rwanda bemeje amakuru y'igabanuka ry'ibiribwa ku mpunzi ku gipimo cya 60%. N'icyemezo kimaze iminsi mike kimenyeshejwe impunzi. Madame Emery Fredenberg uvugira ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku biribwa mu Rwanda PAMU yavuze ko abaterankunga bagabanyije imfashanyo batangaga ahanini ni muri ibi bihisi yose ihanganye n'icyorezo COVID-19. Yavuze ko habonetse ibindi bibazo bikomeye bisaba ko abaterankunga bagira icyo babikoraho. Fredenberg yemera ko ishyirwa mu bikorwa ry'iki cyemezo kizagorana ku mpunzi ariko ko bakiri kubiganiraho n'ibihugu nterankunga. Tuzi ko ishyirwa mu bikorwa by'iki cyemezo kigabanuka ry'ibiribwa kizagorana cyane ku mpunzi ari nayo mpamvu turi kugerageza gushakisha uburyo bwo kuziba icyuho cy'iryo gabanuka. Ndatekereza ko icyo ari ikintu tuzakomeza kugerageza mu gukusanya inkunga kuko twabonye ko bizaba ingora abahizi ku mpunzi by'umwihariko muri ibi bihe by'icyorezo COVID-19. Ariko nanone inkunga zakomeje kuba ikibazo muri ibi bihe kubera abaterankunga bacu benshi bagize ibindi bibazo byihutirwa hirya no hino ku isi ari nayo mpamvu inkunga zagabanutse cyane ugeranije n'indi myaka. ubusanzwe impunzi zagenerwaga amafaranga 2,600 yo kugura ibiribwa buri kwezi nk'uko bigaragara kuri iri gabanyuka rya 60% bazajya bahabwa amafaranga 340. Bwana Olivier Kayumbu umunyamabanga uhoraho muri ministeri yita ku bikorwa by'ubutabazi mu Rwanda yavuga ko iri gabanuka ridateje impungenge cyane kuko izindi serivisi impunzi zigenerwa zizagumaho uko ziri.
Ntago biduteye impungenge cyane kubera ko buriya mu buzima bw'umuntu harimo ibintu byinshi, ubuvuzi, harimo amashuri, harimo isuku n'isukura, icumbi, ndetse noneho nayo mafaranga yo kurya. Ariko icyagabanutse ni amafaranga yo kurya, ibindi birahari nta kibazo bifite, ku buryo twumva ko guhungabana ntabwo ari cyane. Cyane ko tuzi ko mu mpunzi abenshi atariyo mafaranga babeshejeho yonyine.
Ijwi rya Amerika iganira n'impunzi mu Rwanda yasanze zizi amakuru y'igabanuka ry'amafunguro zigenerwa buri kwezi, ariko nta n'umwe waruzi igipimo byagabanutseho. Bwana Jean Bosco ukwibisha uyobora inkambi y'amahama mu burasirazuba bw'u Rwanda icumbikiye impunzi z'abarundi 50,050 avuga ko irigabanuka ribabaje cyane.
Igabanuka ku mpunzi ubundi rirababaje cyane kuko tuvuyeho tutari turi, kuko ubundi twaronka make abaho urebye ku muntu uko ategerezwa kubaho ku munsi ku kwezi ku 2,600. Rero urumva bamaze gukuramo ntagezeho gifite gisigaje. Turasaba amakungu, tugasaba leta ikigo cyatwakiriye yuko bakurikiza ibifunze ku buryo kuko abantu bapfa n'inzara kuko ntaho bari bari, niko nabivuze.
Uko ibishatse n'abanyana bwana Utamuriza Seruhuha impunzi y'umunyekongo iba mu nkambi ya Gihembe mu karere ka Gicumbi mu majyaruguru y'u Rwanda.
Abwo avuga ngo niba 2,600 bitahaza umuntu umwe nakabeke nabyo bikaba bigiye kugabanuka byanga bikunda abari b'ingaruka y'inzara. Urukumva muri bitatu kuvuga ngo bizagutunge ni hatari, mbese ni ukuvuga ngo muri makeya ingorane zizaba hazaga ari nyinshi cyane, n'ubundi ntabwo byatugaga umuntu ngo bihaze.
Uretse kuba byemejwe kwigabanuka ry'ibiribwa bigenerwa impunzi ku butaka bw'u Rwanda rizatangirana n'ukwezi kwa gatatu uyu mwaka, ababishinzwe ntibazi igihe rizarangirira. Icyakora bakomeza gushishikariza impunzi ko zayoboka gahunda zo kwigira zikiteza imbere zigana ibigo by'imari biciriritse. Impunzi zikavuga ko nabyo bigoranye,
umuntu wese akwiye kuraba ingene yo kwigira mu gushakisha ubuzima. Ariko rero umuntu ashaka afite havuye nk'ubu n'ibintu bije bisa n'uko bitunguye abantu. Bamwe bari barafashe utudeni bigenerwa kuriha, hari abandi nta gishoro cyangwa nta mutahe bari bafite yo kugira icyo batangiriraho. Urumva yuko nta muntu avunika agira hafi, ariko utagira aho uva urasenyuka.
Ni ukuvuga ngo kwigira ubundi cyadufashaga n'ubundi twajyaga mu matsinda. Ni ukuvuga ngo rero niba twajyaga mu matsinda ntibikunde nabyo ugasanga ari gupfundikanya, none nabyo bikaba bigabanutse, ingorane zikomeye cyane.
Umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'ibikorwa by'ubutabazi yemeza ko bazakomeza kugirana ibiganiro n'ibihugu nterankunga kuko ngo nabyo ubukungu bwabyo bwarahungabanywe. Yizeza ko igihe byatinda hari izindi gahunda za leta zizakomeza gufasha impunzi.
Nabo aho bari mu bihugu byabo ubukungu ntago buhagaze neza, ubwo bakareba niba atari ikibazo gikomeye hari byo ushobora kugabanya ibihugu by'ubundi buzima bugakomeza. Nibyo tubamo mu biganiro kandi turakomeza gutekereza yuko bitazatinda, ariko binatinze nta kibazo bitatwara kubera ko dufite ubundi buryo twashyizeho kugira ngo impunzi zishobore kwibeshaho neza zikifasha.
Uretse rigabanuka ry'ibiribwa ribayeho, abishinzwe bemeza ko gahunda y'imirire mbonezamikurire, kwita ku bababaye kurusha abandi no kugaburira abana mu mashuri mu nkambi, ndetse no kwita ku Banyarwanda batahuka mu mezi atatu ya mbere bizakomeza uko bisanzwe. Nubwo u Rwanda rusaba impunzi gushakisha uko ziteza imbere, ruriributsa ko umuti urambye n'uko haboneka amahoro impunzi zigasubira mu bihugu byazo. Icyemezo cy'igabanuka ry'ibiribwa kirareba impunzi ziba mu nkambi zose uko ari esheshatu. Dushingiye ku mibare yemezwa n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR, zose hamwe zirasaga 130,000. Bagira ubusa, ijwi rya Amerika i Kigali.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nena biciye ku masonga nkitangura, inama y'umutekano mu ntara ya Gitega yarayifashe ingingo yo gufuta bimwe mu bituro by'amapikipiki byo mu gisagara cha Gitega. Kuva ubu kandi nta makinga yunguruza abantu yemerewe kwinjira mu gisagara hagati. Gerard Nibigira, umuhanuzi mukuru wa Buramatari w'intara ya Gitega, avuga ko ari ukugabanya amasanganya akunda kuva ku makinga n'akajagari kibonekeza ku bituro vy'amapikipiki. Hino nkuru Ijwi rya Amerika ryateguye riciye ku bakunzi bayo mu Burundi murayisomegwa na mugenzi wacu Desire Hatungimana ari Kigali mu Rwanda.
Muri iyo nama, Gerard Nibigira, umuhanuzi mukuru wa Buramatari w'intara ya Gitega, yagirishije amunguruza abantu mu miduga ku mapikipiki no ku makinga abakora uwo mwuga barabwiwe ibituro by'amapikipiki bishasha birekuriwe n'amategeko
ituro cya mbere ni hari imbere y'ishuri ry'ibikorwa bya leta ETP ituro cya kabiri ni kuri plaza ituro cya gatatu ni hariya mu Magarama ku Kiyumba ituro cya kane ni ku ibarabara haruguru ya Sasso ituro cya gatanu ni kuri parking ya kera tubagufagize muri vi ahandi hari amapikipiki adusha muri vi ituro cya gatanu parking ya kera iza Bujumbura icya gatandatu ku ibarabara rya mbere ryo mu Iswahili ubwinduwi ku isoko nkuru ya Gitega hari amaparkingi y'amapikipiki yavuyeho ahari ibituro bibiri ukuvuga haruguru yadandarizwa umuceri hakaba no ku isoko ya Gitega nyene hari yadandarizwa inkoko parkingi icenda tasiyo muri Sanze ubwicumi ku ishure Lezirondere ubwicumi na rimwe imbere ya Hopital Regional y'Igitega ubwicumi na kabiri ku Masanganzira hari haruguru imbere ya Magareli
Gerard Nibigira yarongeye amenyesha abunguruza abantu ku makinga ko babujijwe kwinjira mu gisagara hagati kiretse bazanye ibidandazwa n'amakara ariko imbaho n'ibindi bizibira byarabara batarikuriwe kubitwara ku makinga.
Ku makinga inama yasanze yuko amakinga atoshika mu gisagara hagati atoshika ni bibanza bitanu bikurikiranye n'ababwiye ugambe amakinga azobavuye kwibarabara Bujumbura ntazorenga kuri paruwase Magara kwibarabara Ibisonga biriya bibazarutana amakinga ntazorenga kuri Ipeji kwibarabara rya Ngozi amakinga ntazorenga kuri sitasiyo kwa Polinari kwibarabara rya Muyinga amakinga ntazorenga kuri Dodani y'imbere ya Gare Kotiyeri kwibarabara risa ku rutonde amakinga ntazorenga rya Zone
abunguruza abantu n'imiduga mu gisagara cya Gitega bahawe ukwezi kumwe ko gusiga imiduga ibara riyaranga n'impapuro bijanye kuko bahora bakora mu buryo budahuye n'amategeko
imiduga mito mito cy'amafaranga kuvuga amataxi voiture zitegereza gusigwa kugira ngo ingenzi zizimenye kandi zikorere mu mategeko twasanze ngaho Igitega hari amataxi voiture menshi mugabo akora mu kajagari atanasize ingenzi je ibavita nta taxi nini yo kandi zuzu ubu rero imodoka yose igomba kurundandazwa nta taxi voiture iteza gusigwa kandi kugira ngo imenyekane arondere n'impapuro zijanye n'ako kazi hasabwe ko hotangwa ikiringo cy'ukwezi kumwe kugira ngo izo modoka zizobe zasizwe aho ni guhera iyi tariki twamenyesheje ko ibi bibi
abunguruza abantu ku makinga bakiriye nabi iyo ngingo yo kubabuza kwinjira mu gisagara bunguruza abantu bakavuga ko bizotuma amikoro yabo agabanuka ku rugero runini cyane
rero n'umuntu umutangiza ikipero buto ibintu mu mwashite ko turumva ko bintu goye cyane niho twakura ubuvu kwegereye ngaha nukuri turasabye banyakubaha uturanire
Gerard Nibigira umuhanuzi mukuru wa Munamatari w'intara ya Gitega avuga ko izo ngingo ari ntabanduka kandi ko inama y'umutekano mu ntara yayifashe kuneza umutekano mu ibarabara no kugira ngo bakure akajagari kari kamaze iminsi kibonekeza mu bituro by'abunguruza abantu mu gisagara cya Gitega.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda dutandukira amakuru avugwa mu gisata cha sport yahereye mu Rwanda na mugenzi wacu Jean-Claude Munyandinda.
Mu mupira w'amaguru ikipe ya AS Kigali yo mu Rwanda ejo bundi kwa gatandatu yanyagiwe ibitego 4-1 n'ikipe ya Club Sportif Sfaxien muri Tunisia. Ni mu mukino ubanza w'intera ya gatatu mu irushanwa ryo guhatanira igikombe cy'impuzamashyirahamwe umupira w'amaguru muri Afurika. Muri uyu mukino wabereye mu mujyi wa Sfax muri Tunisia, ikipe ya AS Kigali yararushijwe mu buryo budasubirwaho, ndetse n'umukinnyi Muhadjiri Hakizimana yerekwa ikarita y'umutuku nyuma yo guhabwa amakarita abiri y'umuhondo, bisobanuye ko uyu musore atazagaragara mu mukino wo kwishyura. Nyuma yo gukubitwa igishangari cy'ibitego bine ikipe ya AS Kigali irasabwa gukora iyo bwabaga mu kino kwishyura uzabera hani Kigali mu mpera z'iki cyumweru igashaka ibitego bitatu kubusa kugira ngo ishobore kwinjira mu kiciro cy'amatsinda. Bamwe mu basesengura iby'umupira w'amaguru basanga AS Kigali ubwo bushobozi ntabwo ifite, ahubwo ngira mutsitarebye neza ishobora no gutsindirwa ku kibuga cyayo. Tunyarukiye mu mukino w'intoki wa basketball, ikipe y'igihugu y'u Rwanda imaze iminsi itatu mu mujyi wa Monastir muri Tunisia aho yitegura imikino yo gushakisha itike kuzakina irushanwa rya Afrobasket rizabera mu Rwanda mu kwezi kwa munani. U Rwanda rurimo kwitabira iyi mikino mu rwego rwo kwitoza kuko iyo tike ruyifite nk'igihugu kizakirira irushanwa. Mu ikipe y'u Rwanda ngo umwuka ni mwiza kandi imyiteguro ni nta makemwa. Kumve Ernest Ntaganda ushinzwe gukurikirana ubuzima bw'abakinnyi umunsi ku wundi.
Imyiteguro yagenze neza rwose ku buryo ntabwo twavuga ko dufite ikibazo icyo ari cyo cyose. Ibyo twaba dukeneye twarabihawe n'abakinnyi bose, urabona ko bameze neza, bashyize hamwe baraganira ibyo bagomba gukora barabiganiraho, ugomba gukosora undi akabimubwira bitandukanye n'uko byari bimeze kwezi kwa cumi na kumwe.
Mu rwego rwo koroherezwa urugendo, iyi kipe y'igihugu ya basketball yashyiriweho indege yihariye yo kujyana abakinnyi muri Tunisia no kuzabagarura.
Twahawe indege na guverinoma y'u Rwanda kugira ngo twirinde ibibazo byavuka mu nzira. Murabizi ko ubundi kugira ngo ugere muri Tunisia hari inzira nyinshi umuntu ashobora kunyuramo. Hari ababanza kunyura muri Turukiya bakaza kugaruka ku mugabane wa Afurika. Ibyo byose mu kugira ngo byirindwe, leta yabitekerejeho, umukuru w'igihugu yabitekerejeho, aravuga ati dufate indege tugende, uburyo duhita tugera muri Tunisia nta handi hantu tunyuze.
U Rwanda ruherereye mu itsinda rya kane hamwe na Nigeria, Mali na Sudani y'Epfo. Ejo bundi kwa gatatu u Rwanda ruzahura na Mali, kwa kane rukine na Nigeria, hanyuma ruzasoreze kuri Sudani y'Epfo kwa gatanu. Amakipe 20 niyo arimo guhatanira imyanya 16 yo kuzitabira Afrobasket izabera mu Rwanda. Aya makipe agabanyije mu matsinda 5, buri tsinda rikagira amakipe 4. Amatsinda 3 agiye guhatanira mu mujyi wa Monastir muri Tunisia, andi matsinda 2 akaba agiye gukinira mu mujyi wa Yaounde muri Kameruni. Nyuma y'amajonjoro ya mbere yabaye umwaka ushize, amakipe 5 ari kwisonga mu matsinda yayo ni Tunisia, Senegal, Cote d'Ivoire, Nigeria na Misiri. Naho amakipe 5 ari ku myanya ya nyuma mu matsinda aherereyemo ni Madagascar, Mozambique, Guinea Conakry, u Rwanda na Maroc. Yari Claude Munyandinda, Kigali.
Jean-Claude Munyandinda, urakoze. Mu Burundi naho urukino rwari rukomeye cyane hagati y'imirwi y'Igitega mu higano ry'umupira w'amaguru rwaraye rurangiye. Musongati itsinze Flambeau du Centre igitsindo kimwe ku busa. Muri basketball naho Urunani naho rwatsinzwe n'umurwi wa Lesipo Ruguma mu kibanza ca mbere vy'imfata kibanza. Desire Hatungimana, ibi byose yabidutunganirije.
Iganwa rya basketball kuno Imana ryarabandanije aho umugwi w'Urunani utashoboye kuvyifatamwo neza mu rukino rwaruhuza n'umugwi wa Lesipo, aho Lesipo wabatsinze ku manota 76-58, ariko nticabujiye yuko uwo mugwi w'Urunani ugumana ikibanza ca mbere. Umumenyereza w'umugwi wa Lesipo amenyesha yuko urwo rukino bari bagwiteguriye ari naco gituma vyakunze bagatahana intsinzi.
Intsinzi tuyakiranye n'umunezero cane gose ko twariteguriye cyane intsinzi y'urukino rw'Urunani. Twatiswa ari mugwo uri organize cyane ku maposte yose uri renforce ofisi effectif nini, ariko ni vyatubije ko dukora gukorera kwampesha shoot gukorera mu mabloke cyane ko niyo yari clear yacu.
Aron Kagabo amenyereza umugwi w'Urunani amenyesha yuko mu ijambo rimwe barushijwe umugwi wiwe ivyo bateguye byose atana kimwe cyagiye mu ngiro.
Kwa dutangwe phase retour twa gatsindwe to twarushijwe aba Lesipo barafise determination beaucoup plus nugona matire byo nita matire do 3 points cyangwa matire baturushije twego Urunani twadukomeye mu mashuri mu matire do 3 points a mi distance cyo twakibuze gose twashowe kugutira ngo twingize nikindi nuko acho nitwa abantu bakina hagati les interieurs nibashowe kugifatamo neza muri rusangi Lesipo yaturushije.
Naho rero Urunani rwatsinzwe rwagumanya ikibanza ca mbere vyifata kibanza. Mu zindi nkino zabaye, umugwi wa Muzinga watsinze Gymkhana ku manota 77-61, Kern nayo yirahira Aigle Noire mu kuyitsinda ku manota 142-41, mu gihe umugwi wa Lagazelle mu bigeme watsinze Gladiators basanzwe bahiganwa cane ku manota 58-48.
Umupira w'amaguru naho kuruno w'Imana urukino rwari rwitezwe
gusumba izindi mu ikino ry'umupira w'amaguru mu Burundi n'urukino rwahuza imigwi ibiri ikomeye cyane mu ntara ya Gitega aho Flambeau du Centre yakira umugwi wa Musongati. Umugwi wa Flambeau du Centre rero warusanzwe ufite ikibanza cya mbere waratsinzwe rero na Musongati igitsindo kimwe ku busa mu ntara ya Gitega aho iyo migwi isanzwe ikomoka. Ikibuga cyari cyakubise kiruzura abakunzi b'umupira w'amaguru bari benshi cyane aba Musongati rero bakaba batashe ara kamwemwe ntangere. Umumenyereza wa Musongati akamenyesha yuko ihiganwa litarahera kandi ku kibanza cya mbere bigishoboka ko bagifata
na bintu birebire twasumbije Frambo twasubije temperama yagumye iri ricarme i championnat iracyari nkashasha kuva mu ndwi heze ama equipe ari mbese atakarije numva ko course kuri premier place iracyari totalement ouverte tout ça c'est toi chabire kuriwe numva ko ni objectif jaba jana bia kotu kina machi chaque match na finale kugira ngo tubande twasbera kushikuzoshika kuri objectif ana fait champion.
Muzindi nkino zabaye muri iyo higanwa ry'umupira w'amaguru mu Burundi, Les Elefs banganije na Interstar igitsindo kimwe ku kindi. Burundi Sport Dynamic itsindwa na Bujumbura City ibitsindo bibiri ku busa. Wayar FC yatsindwa na Atletico Olympique itsindo kimwe ku busa. Aigle Noir itsinda Bumamuru kimwe ku busa nyene. Message Ngozi itsinda Mugwa Muzinga uri mu kibanza cya nyuma ibitsindo bibiri ku busa. Nayo Vitality ruka gutsindika batsinze umugwi wa Olympic Star w'Imuyinga ibitsindo bitatu ku busa, mu gihe Rukinzo yanganije na Kayanza United ubusa ku bundi. Muri iyo higanwa ry'umupira w'amaguru mu Burundi kugeza kuri no w'Imana, Flambeau du Centre naho yatsinzwe iracane mu kibanza cya mbere kuko umugwa ukurikira ari wo Rukinzo nawo nyene utashobye kuronka intsinzi. Desiratunge Imana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Tubandanirize ku ijambo ry'intanga marara ribashikiriza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Kuwa mbere wa gatatu wa buri kwezi kwa kabiri, Abanyamerika bazirikana abayobozi babo mu gihe cyashize bizihiza umunsi wahariwe perezida. Uwo munsi muri iki gihe wizihizwa hazirikana abaperezida bose, ubundi wari warahariwe George Washington, perezida wa mbere wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nk'uwari urangaje abandi mbere mu ntambara y'impinduramatwara akanaba umukuru w'igihugu wa mbere, George Washington yari akunzwe cyane. Yahoze afatwa kandi n'ubu aracyafatwa nk'umubyeyi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibyo ku ruhande rumwe biterwa n'uko yari umugaba w'ingabo ushimirwa kuba yarafashije Leta zari mu bukoloni kwigaranzura igisirikare cyari gikomeye kurusha ibindi by'icyo gihe, ariko kandi yanakomereje kuguha isura hazaza h'umwanya wa perezida, atanga urugero rwiza ku bazajya muri uwo mwanya nyuma ye. Washington yizeraga ko hakenewe gushyira mu gaciro hagati y'uko perezida agira imbaraga zihagije kugira ngo abashe kuyobora neza igihugu, ariko kandi ntagire ububasha bw'ikirenga bugendeye ku rugero rw'ubutegetsi bwa cyami. Nyuma yo kugira impungenge ko aramutse apfuye akiri ku butegetsi, abantu babifata nk'aho perezida abereyeho gutegeka ubuzima bwe bwose, Washington yahise yegura kimara kuyobora manda ebyiri. Uretse perezida umwe, Franklin Delano Roosevelt, wategetse manda enye, abandi bose bakurikije urugero rwa Washington rwo kutarenza manda ebyiri. Mu mwaka w'1951, Kongere ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yemeje ivugururwa ku nshuro ya 22 ku itegeko nshinga rya Amerika rigena ko perezida atagomba kurenza manda ebyiri. Perezida Washington yagize uruhare runini mu guha umurongo umwanya w'ubuperezida. Yashyizeho amahame remezo mu nzego zose zirimo ingufu za politiki, imigenzereze ya gisirikare ndetse na politiki y'ubukungu. Nibitangaje rero ko ubuhereye mu 1800, umwaka umwe nyuma y'urupfu rwe, isabukuru ya George Washington ariyo tariki ya 22 y'ukwezi kwa kabiri wahindutse umunsi wizihizwa hirya no hino mu gihugu gishya yari amaze gufasha mu ihangwa. Iyizihizwa ry'umunsi wahariwe ba perezida rihesha agaciro abo bayobozi bose bagize umuhate n'ukwiyemeza kujya muri izo nshingano zikomeye kurusha izindi, bakayobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu bihe byiza n'ibibi. Rimwe mu ibaruwa yandikiye inshuti ye, George Washington yagize ati: "Ibibonwa na bose kandi byishimirwa kurusha ibindi, urumuri rw'agatangaza ruzengurutse ibiro biruta ibindi, kuri njye ibyo byose ntacyo bivuze kirenze urumuri rushobora kugaragarira mu mbaraga rufite zo kuzanira abantu umunezero."
Akaba ari no kuri iryo jambo ry'intangamarara ribashikiriza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, duce dusozerera ibiganiro n'amakuru vya mbere twa twafitiye muri kano gatondo Kuri mikro marikume na Joe Diane ni nahazwe Fasil Gebehu niwe yegeranije amajwi yacu yose kandi yakoze ku izina rya bagenzi bacu aho bari hatandukanye tubipfurije kubandanya muranirwa mu byo murimo byose naho ubutaha ahanje turaza kongera mu masari imbere mu bindi biganiro by'ijwi rya Amerika mu kirundi no mu kinyarwanda.
Listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.